nzamba
nzambira samirana
amakuru na Bonfils Niyongere.
Niwe ncuti namwe bakunzi ba Radio Nzamba gateka kawe sangwe kaze muri ano makuru twabateguriye kuri uno mugoroba kwigenekezo rya 8:0 umwaka wa 2024 ayo twabateguriye turahera ku ngingo nkuru ziyagize. Abanyeshuri barenga 3,500 nibo bamenyekanye ko bahivye ishuri mu gice cya mbere cy'uyu mwaka wa 2023 cy'uyu 2024 mu ntara yose y'indero ya Kayanza. Ahanini imvongo n'ubukene muri mu miryango hamwe n'ababyeyi badahimiriza abana babo ngo baje mu ishuri. Ikibazo cy'u Burundi cyo gushyigikira leta ya Congo mu kurwanya umugwi M23 ngo gitera kiba kibi ku buryo gishobora gutandukira n'akarere kose. Muraza kubyumva umwihwezo w'abamenyeshamakuru batandukanye batanze mu kiganiro Club de la Presse cyo kuri uyu wa gatandatu uheze, aho babona ko abakuru b'ibihugu by'u Burundi na Congo bananiwe gutorera inyishu y'ibibazo bafite mu bihugu byabo bahitamo kubisunikira ku gihugu kibanye. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye avuga ko yatanguye isekeza ryo gutanga amabati ku bateshereza abo hagati mu gihugu bifuza gusubira ku matongo yabo no ku mitumba, kuko aho bari uno munsi mu masite atari iwabo. Mu ishyirahamwe Aserinoside babona ko ibyo atari byo byihuta, ahubwo aho babona ko yarakwiye kubakingira aho babaye imbonerakure zidasiba kubatera ubwoba. Saya gusa twabateguye n'ayandi mu kanya isase ni Donido.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri www.inzamba.org.
Ndasubiye kubaramutsa duhere amakuru twabateguriye kuri radio Inzamba agateka kawe kuri iyi nkuru iciye ku masonga ivugwa mu gisata cy'ubutungane. Florian Rangabiye azorenguka imbere ya sentare gasambura manza, azorenguka mu ntahicese ku munsi wa kane kugenekezo rya 11:0 muri iyi ndwi turimwe. Umesha makuru yari yungurujwe inyuma yaho yaciriwe igihano cy'umunyoro w'imyaka 10 hadabu y'umuriyoni mu mafaranga y'amarundi yagezwa ko yahungabanije umutekano w'igihugu, ariko we n'abamuburanira bakaba babyamirira kure. Ibyo yagirizwa akavuga ko ataca hayigeze akora kubaho afatiwe muri myandagaro umwaka wa 2021. Amashirahamwe adakiranira ibyitaro vya politika hano yagateka kazi na muntu yabaye mu Burundi canke impuzamakungu yose yagumye asaba ko yorekugwa kuko ahogwa umwuga wiwe. Florian Rangabiye akaba afungiwe mu ibohero rya Bubanza aho yajanywe akuwe mu ibohero rya Muyinga muri Munyonyo umwaka uheze. Amakuru twateguye tawandanize mu gisata cindero. Abanyeshuri barenga gato 3,500 nibo bahevye ishure mu gice ca mbere c'umwaka w'ishure w'2023 ucira w'2024 mu ntara yose y'indero ya Kayanza. Ivyo ngo bigatumwa hanini n'ubukene buri mu miryango n'ukudebukirwa kuri bamwe mu bavyeyi badahimiriza abana babo kuguma ku ishure nk'uko bicikizwa n'abarongoye indero muri iyo ntara. Bagasaba abavyeyi n'abandi bose begwa n'igisata cindero gukundisha abana ishure kuko ariho harahugurwa ubumenyi buzobafasha kwibeshaho muri kazoza. Reka inkuru tuyibaze Edi Claude nini nahazo.
Nkuko bishikirizwa n'abajejwe ivy'igisata c'indero mu ntara y'Abakayanza mu mpera z'igice ca mbere c'umwaka w'2023 shiru 2024 ngo haharugwa abana barenga 3,500 bahevye ishure muri iyo ntara yose. Muri abo abashika 600 ngo nabo muri komine ya Kayanza, gusa ku makomine 9 agize iyo ntara. Desire Atungimana arongoye iyo ntara akamenyesha ko ico gitigiri c'abahevye muri komine Kayanza ari kinini, nubwo ariyo isanzwe ifise abanyeshure benshi. Akavuga ko niyo muri iyo komine hagize abananirwa ku bwinshi mu bibazo vya leta bica bigira ingaruka mbi ku mwimbo mu ntara yose. Imvo nyamukuru zituma abo bana baheba ahanini ngo n'ubukene mu miryango, abo bana ngo bagaca baja gukora ubuzi buto buto binjiza udufaranga harimwo urudandaza kugira bafashe imiryango. Ikindi ngo ni idebukirwa ry'abavyeyi kubijanye n'indero y'abana. Desire Atungimana arongoye iyo ntara y'indero ya Kayanza ahamagarira abegwa bose n'igisata c'indero gukora ibishoboka byose kugira ico gisata ntigite akanovera. Ivyo rero ngo byongerwa ko mu gukora inama z'ukumvisha abana n'abavyeyi ko ishure ariryo soko ryonyene ryo kuvomamwo ubumenyi buzofasha ugwaruka kwibeshaho muri kazoza. Mukamenya ko iyo ntara y'indero ya Kayanza imaze imyaka itari mike iharugwamwo ibitigiri by'abahevye ishure bari hagati y'ibihumbi 16 na 19.
Edi Claude nazwe arakenuye tubandanye amakuru twateguriye mu gisata cha politike n'imibano. Ikibazo cyo Burundi gitera kiba kibi ku buryo gitandukira na karere. Uyo numwihwezo umenyesha makuru Bobo Rugurika havuga ko kubera ibibazo byugarije Burundi umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye adashobora gutorera umuti yahisemwe kubikwegera mu bihugu by'akarere. Mukuru w'abasirikare b'u Burundi gufasha igisirikare cha Congo kugwanya umuhari M23 no kwagiriza igihugu kibanye cy'u Rwanda ko gishigikiye umuhari Red Tabara. Twumvirize umenyesha makuru Bobo Rugurika.
Kunyuka bitegerezwa kunyuka kandi ndababwiza ukuri atari kuyemera je no mu myaka yahera abo dushoboye kuyaga haba abo muri CNDD canke abanyamahanga bakurikiranira hafi ibibazo biba mu Burundi no mu karere. Narababwira yuko ikibazo cy'u Burundi kizogenda kirunyuka buhoro buhoro kikazoba kibi kubera ko ari byo CNDD ishaka. Ndanababwira kandi yuko ikibazo cy'u Burundi iriya ntwaro ya CNDD ntizemera ko kiguma hajya gusa, izogitwara no mu karere kubera ko biri mu byo bafite by'ivyitwazo bashaka. Reka ndabakarira ugasanzwe gatoyi kakwereka ko ibintu byayangaye. Ndayishimiye akija mu nama yiwe ya mbere umengo ya ONU muri Assemblee Generale ya ONU yavugiye imbere ya ONU nyimba mu vyibuka ati banyakubahwa mudufashe, ati mudufashe dutuze umugwi w'iterabwoba w'abarundi uduhangayishije witwa Red Tabara ufise icicaro muri Congo. Yabivugiye imbere ya ONU acarava n'imbere ya ONU aja gusaba ubufasha Fasoni Samia wari igihugu cya Tanzania. Yasubiye amubwira ati mama Samia mudufashe, hari umugwi w'iterabwoba witwa Red Tabara dushaka guhangana nabo uri mu gihugu cya Congo. Yarabivuze ko ufise icicaro muri Congo. Uno munsi rero mwabonye ko yahinduye indimi kumwe yamahindurira Abarundi, yavuze ko uwo mugwi ufite icicaro mu gihugu cy'u Rwanda. Sinzi ko mubona no kuri geografi aho muri Congo avuga no mu Rwanda hariyo. Alo, shaka kuvuga iki? Mu 2015 CNDD yavuze ati tugira dukora ibara duhi duhonyore ibwirizwa shingiro duhonyange n'amasezerano y'amahoro ya Arusha amakungu yari yarashigikiye ari nayo Abarundi bari bubakiye. Mu kubikora babwiye Abarundi, babwira zambonera kure zabo bati muragaba tutegereza kuri ikiringo cya gatatu kubera ko tutabikoze uko Abatutsi baragarute bagiye bafata ubutegetsi. Nta n'umwe atazi yuko ibyo kubuza ikiringo cya gatatu cya Nkurunziza byari byabereye muri CNDD.
Umumenyesha makuru Albert Rudatsimburwa nawe nyene abona ko kano karere ibihugu bifite ibibazo by'umutekano muke n'ibindi bibazo byinshi ari u Burundi na Repubulika ya Intwari Rusange ya Congo, abategetsi b'ibyo bihugu aho kwicara ngo batorere umuti w'ibibazo bafite mu bihugu byabo bahisemwo kurondera umuti mu kubisendera ko abandi. Kurikira Albert Rudatsimburwa n'umumenyesha makuru akurikiranye hafi iby'akarere k'ibiyaga binini na Afrika y'ubuseruko.
Turebe neza ni u Burundi na Congo muri akarere kuko nibo bafite crise interne bextrapola mu karere. Urumva ikibazo cy'u Burundi ni ikibazo cy'abarundi hagati yabo, nuko kugira ngo abayobora bisa nkaho byabananiye kubikemura bahita bashaka un bouc émissaire iba muri akarere. Ni nka Congo, ariko Congo bo bamaze imyaka 20 kandi urumva ikibazo cyabaye muri akarere byaratunaniye kubivuga ko ikibazo cya Congo ntabwo wakomeza kuvuga imyaka 20 ngo n'u Rwanda ntaho bo nta ruhare bafitemo. Ikindi ni uko umuntu arebye neza Congo kuva muri 13 kugira ngo igihe M23 yemeye ikavamo Undi tukati mazimia kayo se tabindi wibazo bihari atari bia FDLR murikari agacheka kakongo hariko mu byukuri nta Kabila yatanze ntuza ubutegetsi yabuhaye Tshisekedi hari amahoro hagati y'u Rwanda na Kongo no muri akarere na ntabwo twongeye kugira crise kuva muri 2013-2014 birangiye
ibyo bakaba babivuze mu kiganiro Club de la Presse cunani rw'amaradiyo radio RPA radio Inzamba na televiziyo Renaissance.
Inzamba
tubandanye amakuru twabateguriye umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye amenyesha ko yatanguye isekeza yo gutanga amabati ku bateruriza abo hagati mu gihugu bifuza gusubira ku matongo yabo no ku mitumba aho bari uno munsi mu masite ngo se wabo hivyo akaba yabishikirije mu kiganiro yatanze mu mpera z'umwaka wa 2023 ku batarumva yuko botaha nabo ngo leta izoraba ingene ibeganeza hamwe n'abandi bantu nikora mu bigwati bizokubakirwa mu bibanza vya leta harimo nabo mu bwoko bw'abatwa tumutegeyo
baheruka kumbwira yuko hariho bajya batezwe zabo bari bubatsirigega hanyuma amabati ntibari barayaronka n'imiryango y'abatwa ubunyana nace ntawe itegeko tuba tarondera amabati 2020 kugira ngo tubashikirize ikizere y'abatezwe zabo bambajije ni giki bavuze bati none gamutana Jewe mbe mwenzo ya marati, nje kuwa mwenye ya kazi, kugia nda mwese, ndeye mwela kwa handi, atari wanzi, mwagawo, none nawe ya manuye, njeende kuwa mwenye ya kazi, kwa mwenzo ya asi. Choniki yano sana namba jitene, chanda bugani, nangu uzo kwe mwela kuse mwitongiwe, kukona chanda chumuteka na uti kihari, katoni jato namba, uzo kwe mwela kuse mwitongiwe, aku wa kikigega, nangu uzo mwa marati. Ubureya ubatwigega twarabahaye reshi cyabaze kuba mukayanza twarabahaye n'ubu hari habo batwigega numva ko ndiko ndabagurira amabati ico naraciyemeje uzokwa kigega wese nsadamuha hariho rero abandi babajije bavuze bati mbera cyewe nde kwibarabara nde kuba hari ya mu rutoki mba kwikaburimbi mba kwibarabara kubera ikibazo cy'urundi turiko tugikora mu buntu tutariko tugikora mu kwihorana mu kugira inzigo numva yuko tuliko tuwafasha nga kwa sabi ya mwagitoru muti nero wabu zelati nwene nito genda kute ni zinyeri tuliko tuwakora kandu ndawo na hui mazabu genda neza halimahandi abachamu mwonga wafango sinabakula waje mwonga kwebgu utege suidi hugu nimgo mucha mwuraba ingene tushua kuromiki aho tushiriki gwati mumatogo ya leta na kalawa yao mwose alamu mwonga tusa mwonga mwonga la madara sanu na wa defrasi kasaka ni mwongo wili nini jango ya watu wa mwonga mwonga kikalaiki wada tushua gwaba nijiumbi tusa kila shirayo bakabayo
umugambi wo gusubiza muzabo abacitse ku icumu mwicanyi bwo mu 1993 mu makomine ya Buraza mu ntara ya Gitega ntaciza kizobaviramo nkuko umukuru w'igihugu asa n'ubahumuriza abanyagihugu bagiye kubafasha bivugwa na Emmanuel Nkurunziza umunyamabanga w'ishirahamwe ase genocide kirimoso gisata cha Canada Emmanuel Nkurunziza abona ko yaba leta yakunda abanyagihugu yari kubanza kubakingira mu gihe badasiba guteka ubwoba n'imigwi yitera ubwoba y'imbonera kure ikindi kibaba n'inzego za leta uhereye ku mukuru w'igihugu ubwiwe kurikira Emmanuel Nkurunziza n'umunyamabanga w'igisata cha ase genocide Canada
imbere yuko nyabwo kujya batuzi yo 1993 riba abarundi bo mu bwo bwa batwara afisi ngene babayeho utashimishije ibintu babivuga uko biri ariko ni kwibutsa yuko wowo batari babitewe n'amahano bagiriwe yiho nyabwo kujya kuba batuzi uburaza nico gituma rero twovuga tuti imbere yo kuvuga ico umukuru w'igihugu hari uno munsi bazitse ndashimiye yavuze ko yobakorera turinda kwibukanye ingene byashitse bakabandi gutunganizwa hamwe n'abantu batari bafise aho bataha naho bitari byabuye ku kandi baragahabwa n'Imana wowo ntakabitaho twibutsa rero yuko bari muri ibyo bibanza muri ayo makambi bita ngo nayo abatejwe izabo ariko n'ubwo nayo abacitse ku icumu kuko abatejwe izabo ntibabahahungiye bahunze imvura canke umwuzure reka twibutse yuko kuko abanyagihugu imbere yuko baza muri ayo makambi bahungiye ngo bacitse ku icumu babamariye ko ababo bari bafise iwabo bari bafise imihana amatongo bifashe abo rero banka kuva kwikaburimbi cyangwa kwibarabara nukubera izo ni izo maze imyaka dukora biri mu byo twegeranije batari bwigere babatunganiza kuko kandi twatwaye batunganiza hariho nkabo wasambira ngo ronke izo metero 50 ku 60 ubakamwo iyo nzu yawe datwanje ku ntuzi kwikaburira cyakunara barisanzwe wasanga yarinze gutanga imetero 200 300 nimba zitarenga hari ya ruguru bambe mu misozi aho yahora arima uno munsi rero urumva gucubirenza ku ruho rw'amazi ngo nahasubize ngo hanyuma zori tujya kumwubakira bo mwumva ko baba bamuzimbye hejuru yuko baramwiciye abiyiwe bamuhoye ubwoko bw'abatutsi kira noneho turazi yuko atarugira ngo batunganize twe turazi yuko CNDD-FDD hari iriko igerageza kuraba ingene bo kwegera iwabo bwa mbere ico cagirije ntabanduka ciho nyabwoko bakoreye abatutsi kiveho ikibazo cy'umutekano ubwa mbere ho harabesha kuko umutekano wabashitse kwica mu gihonyabwoko usigura yuko batunganiriza ababiciye abantu bahohora ubwoko ko bahanywe indishyi y'akababaro yabonetse canke namwe bagize iminsi y'abatoteza bababwira ngo ubuho muraza ngo ikigongo carabonetse n'icyo twobagira ntitwokurikiranwa bamwe babonesherereza canke bakabasoromera imirima yabo ubu ku kagagazo ntibakurikiranwa uno munsi yaba twari twabonye ko ariho zambonera kure zahanywe
mu gusozera aya makuru tuje mu gisata cy'inkino mu makuru y'inkino yaranze indwi twaraye dusozereye ibujumbura hari kwabera ihiganwa mpuzamakungu mu rukino rwa tennis gushika ku imana uza nayo mugwi nseruka y'igihugu w'umupira w'amaguru uri mu gihugu cya Togo aho zotana mu mitwe ejo n'umugwi wa Algeria mu mupira w'amaboko na volleyball ihiganwa ry'ishyirahamwe ry'ibujumbura rigeze mu gice cya kabiri phase retour igice cyatanguye ku wa gatandatu reka inkuru tuyibaze Alexandre Niyungeko
iyo higanwa ry'urukino rwa tennis riko ribera Bujumbura kuva ku munsi wa gatandatu rihuza abana batarinze imyaka 14 n'abatarinze imyaka 16 baturuka mu bihugu 10 by'akarere ka Afrika y'ubuseruko ibyo navyo akaba ari Burundi, Djibouti, Comore, Ethiopia, Kenya, Rwanda, Seychelles, Tanzania na Sudani ibihugu vya Somalia na Eritrea akaba ari vyo bititaje iyo higanwa rizorangira ku igenekerezo rya 14 ku munsi w'Imanuza kubana batarenze imyaka 16 abana bazigenza neza muri izo nkino bazoca baronka uburenganzira bwo gushika mu nkino za nyuma ku mugabane wa Afrika zizoba kuri uyu mwaka championnat africain nayo kubana batarenze imyaka 14 abazigenza neza izo badugiriza amanota ku rutonde mpuzamakungu mu mupira w'amaguru ihiganwa mu bigeme mu mpera z'indwi yari rigeze ku ndwi igira kane ku munsi w'Imana Arena Star yirahiye Lyon mu kwitsinda ibitsindo 8 ku busa PVP Buyenzi nayo nyene yatsinze Bonavenir ibitsindo 8 ku busa ni mu gihe Buja Queens yatsinze Etoile du Matin ibitsindo 6 ku busa nayo ku munsi wa gatandatu Fofira yatsinze Intwari Kazi ibitsindo 2 kuri kimwe Mayika nayo itsinda la Colombe ibitsindo 4 ku busa tuki mu mpira w'amaguru mu rwinserukira mu gihugu intamba uri mu gihugu cha Togo aho zokinejo urukino rwa kivukanye n'umugwi wa Algeria Algeria ikaba iriko yitegurira gukina inkino z'igikombe cha Afrika inkino zizotangura ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 13 nzero muri Cote d'Ivoire zigazosozerwa igenekerezo rya 11 ruhuma uyu mwaka usozerere mu rukino rwa volleyball aho igice cya kabiri ciganwa ibujumbura cyatanguye ku munsi wa gatandatu no ku w'Imana mu nkino zabaye Gacosmos yatsinze Bukinzo iseti 3-2 Bisoro nayo itsinda Amical iseti 3-1 ni mu gihe Buno yatsinze Muzinga iseti 3-0 mu bigeme naho Rezase yatsinze Asia iseti 3-0 Muzinga yatsinze PTT iseti 3-1 co kimwe na GLC yatsinze Estetica iseti 3-1
Alexandre Niyungeko arakenuye no ngaha nyine duci dusozera makuru twateguriye kuri uyu wa mbere nshimire mwe mwese mwari mwese zeyo nshimire abagenzanje umwe wese ku ruhara yagize mu kuyegeranya no kuyatororokanya bafite Niyungeko na ariko ndabashikiriza ndabifurize kuranirwa mu byanyu no mu banyu na gahwana.